Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Mubananya gukurikirana ibiganiro byacu mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri Radio Ijwi ya Amerika Washington DC. Imisi yose mwiriwe neza nshuti mu guteza amatwi, muri kumwe na Fide Niyongabo ndabahaye ikaze mu biganiro byacu byo kuri isaha, muri kumwe kandi na
Thomas Kamirindi. Mwiriwe neza se. Amakuru:
Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza uyu munsi yashikirije ijambo abanyagihugu rijanye n'imyaka inirangiye atamwe ikiringo cyateye inkari.
Turasaba ko amahiganwa yoba mu mahoro n'umutekano, bakirinda guterana amajambo canke gucafuza abo bahiganwa, maze uwurushijwe abunga Urundi, hanyuma ubutsinze asimbire bose.
Uyu ni Perezida Pierre Nkurunziza atera kamo abanyepolitiki kuri wa kabiri sentare y'ubucuruzi mu Rwanda. Yabonanishije urubanza rw'umugore w'umunyarwandakazi aba muri Suède ku ngingo yo kumugurishiriza mucamunara amatungo mu buryo bunyuranye n'amategeko. Leta ya Zimbabwe yarungitse abapolisi mu gisagara cya Gweru kiri hagati mu gihugu no Moscow wa kabiri, mu gihe abategetsi b'icyo gihugu bariko bagerageza kuza mu kiringo cy'iminsi itanu imyerekano igiri ya gatatu umugambi utavuga rumwe na leta MDC wariko ugerageza kugirisha.
G7 izaterana mu Bufaransa mu majyepfo y'igihugu guhereje ubundi kuwa gatandatu kugera ku wa mbere utaha.
Igisirikare cy'igihugu cya Burkina Faso cyatangaje ko abasirikare 24 bishwe mu gitero cyakozwe n'abagwanyi batamenyekanye ku basirikare ba leta ku munsi wa mbere.
Naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakoze igeragezera ry'igisasu cya misile gishyashya nyuma cya mbere nyuma y'intambara y'ubutita. Mugume rero ku maradiyo yanyu, mujye no ku rubuga rwa internet wazitatu radio yacu voa.com mukurikire amakuru tugiye kubagezaho.
Izanyo ni makuru hirya no hino tubafitiye muri aka kanya. Leta ya Zimbabwe yarungitse abapolisi mu gisagara cya Gweru kiri hagati mu gihugu no munsi kuwa kabiri, ni mu gihe abategetsi b'icyo gihugu bariko bagerageza kuvuza mu kiringo cy'iminsi itanu imyerekano igiri ya gatatu umugambi utavuga rumwe na leta Movement for Democratic Change MDC mu mfunyapfunyo wariko ugerageza kugirisha. Umugambi MDC wari wateguye imyerekano ikomeye mu bisagara bitandukanye kuva ku munsi wa gatanu w'indwi iheze. Umugambi wagiriza Perezida Emmerson Mnangagwa gutuma ubutunzi bw'igihugu buzama no gukandamiza abanyagihugu. Umugambi MDC watangaje ko witwarira muri sentare uno munsi wa kabiri ingingo ya leta ikuzuririza imyerekano y'abanywanyi bawo. Umugambwe warananiwe gutsinda muri sentare ingingo zafashwe imbere yaho zo kuziririza imyerekano y'abanywanyi bawo mu bisagara bya Harare na Bulawayo. Igipolisi cyagenzuye n'amaguru n'amakamyo igisagara cya Gweru. Umuvugizi w'umugambwe MDC ku rwego rw'igihugu Daniel Molokele avuga ko leta ya Zimbabwe yiyemeje kuvyerekeye kugiramira demokrasi mu gihugu. Molokele amenyesha ko kuba leta yarungitse igitigiri kinini cy'abasirikare n'abapolisi mu mabarabara vyerekana neza ko irusha ububi intwaro y'uwahoze ari Perezida Robert Mugabe.
Abakuru b'ibihugu na guverinoma ba G7 bazateranira mu nama yabo ngarukamwaka mu mujyi wa Biarritz mu majyepfo y'Ubufaransa kuva kuwa gatandatu kugera kuwa mbere w'icyumweru gitaha. G7 ni bya bihugu birindwi bya mbere bikize kurusha ibindi ku isi: Ubwongereza, Ubutaliyani, Ubufaransa, Ubudage, Canada, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubuyapani. Abasirikari, abajandarume n'abapolisi 13,200 bazabungabunga umutekano w'abategetsi ba G7 nk'uko Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu w'Ubufaransa Christophe Castaner yabitangarije abanyamakuru. Yasobanuye ko na Espanya izakaza umutekano ku mupaka wayo w'Ubufaransa muri icyo gihe cya G7. Umujyi wa Biarritz uri muri kilometero hafi 500 uvuye ku mupaka wa Espanya. Abakuru b'ibihugu bitanu bya Afrika batumiwe muri iyi nama ya Biarritz na Afrika y'Epfo: Burkina Faso, Misiri, Rwanda na Senegal. Abandi batatu bo mu bindi bihugu byo ku isi nabo bazaba bahari ni aba Australia, Chili n'Ubuhinde.
Mwananya kumviriza makuru yo hirya no hino tubafitiye muri aka kanya. Muri Burkina Faso igisirikare cyaho cyatangaje ko abasirikare 24 bishwe mu gitero cyakozwe n'abagwanyi batamenyekanye ku basirikare ba leta ku munsi wa mbere nico gitegire kinini cyane c'abasirikare kibaye mu rugamba rwo kugwanya intagondwa z'abayislam igisirikare cya leta cyari cyatangaje imbere yaho ko cyatakaje abasirikare 10 kimenyesha ko cyatanguye ibikorwa bya gisirikare byo ku butaka no mu kirere bigenewe kwishura ku gitero cyakozwe hitwa Kutugu mu ntara ya Sum iri mu buraruko bwa Burkina Faso abandi basirikare 7 barakomeretse mu gihirengero ry'abandi 5 bitazwi igihugu cya Burkina Faso cigeze kuba gitekanye mu karere ka Sahel cyaragiramiwe n'ubwicanyi bukogwa n'abagwanyi b'abayislam bavuye mu bihugu bihana imbibe ibice bitari bike byo mu ruharuko bw'igihugu birangwa no kuhabura ku butegetsi bwa leta bikaba biri mu ruhagarara n'ubwicanyi muri iki gihe ibyo bikaba biriko biremera president Roch Kabore umugambwe ukomeye utavuga rumwe na leta Union pour le progrès et le changement wasabye leta gutanga imihoho uyagiriza ko yananiwe no guhagarika ibitero by'intagondwa z'abayislamu byahitanye abasivili amajana n'amajana abandi barenga 150,000 barahunga ingo zabo
ejo bundi ku cyumweru leta zunze ubumwe za Amerika yakoze igerageza ry'igisasu cya misile cya mbere na mbere cya nyuma y'intambara y'ubutita iyo ntambara yarangiye mu ntangiriro z'imyaka y'1990 leta zunze ubumwe za Amerika rivuga yuko irigerageza ryagenze neza ku igisasu cyaguye neza aho ishaka muri kilometero 500 mu nyanja ya Pasifika mu nkengero za leta ya California mu burengerazuba bw'igihugu uyu munsi Uburusiya n'Ubushinwa babyamaganiye kure bavuga ko iki gikorwa gishobora gutangiza irindi siganwa ry'ibihugu by'ibihangange mu ntwaro zikomeye kandi ko kizagira ingaruka mbi zikomeye ku mutekano w'isi irigerageza rya misile nshya ya Amerika ribaye ibyumweru 3 nyuma y'irangira ry'amasezerano ya Amerika n'Uburusiya yitwaga INF mu magambo ahinnye y'icyongereza yabuzaga intwaro za misile zishobora kurasa hagati ya kilometero 500 na kilometero 5,500.
Na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagabishije uwari we wese mu ibahari Mediterane kudakorana n'ubwato butwara ibitoro bufise ibendera ry'igihugu cya Iran buriko burengana muri iryo bahari inyuma y'uko burekiwe n'abategetsi b'intara ya Gibraltar bari babufashe ubushikiranganji buje rw'imigenderanire bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bubandanya kuvuga ko ubwo bwato Adriana Daria rimwe bwatwaye ibitoro mu buryo budaciye mu mategeko bigenewe gufasha Iran na Siriya mu bikorwa by'iterabwoba no gukandamiza abanyagihugu ubushikiranganji buje rw'imigenderanire bwa Amerika buvuga ko abari bo bose bazabafashije ubwato Adriana Daria rimwe bwa Iran bashobora kubonwa ko bashigikiye amashyirahamwe agira iterabwoba Amerika yashize ku rutonde rwayo umushikiranganji ajeje imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo avuga ko ingingo abategetsi ba Gibraltar bafashe kureka urugo bwato bwa Iran inyuma y'uko babufashe kubera bwikekwa ko bwari bushiriye ibitoro igihugu cya Siriya mu birenga ku bihano by'umuryango w'ubumwe bw'Uburaya bibabaje yavuze ko igurishwa ry'ibitoro biri mu bwo bwato byogirira kamaro inteko z'igihugu cya Iran avuga ko ivyo bizofasha izo nteko kubandanya ibikorwa byazo by'iterabwoba tangaza ko ivyo ari vyo bariko bagerageza guhagarika umuvugizi w'ubushikiranganji buje rw'imigenderanire bwa Iran Abbas Musavi yabwiye abamenyeshamakuru ku munsi wa mbere ko Iran yagabishije Amerika kutagerageza mu buryo ubwo aribwo bwose guhagarika ubwo bwato bwayo butwara ibitoro Adriana Daria rimwe avuga ko ivyo vyogira ingaruka zikomeye cyane.
Pakistani yatangaje ko izajyana ikibazo cya Kashmir mu rukiko mpuzamahanga rw'ubutabera rwa Loni Cour internationale de justice mu Gifaransa ruba ilahe mu Buholandi. Ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Pakistani Shah Mahmud Qureshi wabitangarije abanyamakuru uyu munsi mu murwa mukuru Islamabad wa Pakistani. Pakistani n'Ubuhinde bahora barwanira intara ya Kashmir. Intambara iherutse mu cyumweru gishize yahitanye abasivile 35 ikomeretsa n'abandi 100 ku ruhande rwa Pakistani. Iyi mibare mishya yatanzwe uyu munsi na Masud Khan, perezida wa Kashmir Pakistani. Nyuma y'imirwano yo mu cyumweru gishize rero, umuvugizi w'ingabo za Pakistani, General Asif Ghafur, we yari yavuze ko abasirikare babo 4 n'ab'Ubuhinde 6 bari baguye muri iyo mirwano. Uyu munsi yatangaje ko abandi basivili 3 bahitanywe n'irindi rasana hagati y'ingabo z'ibihugu byombi Pakistani n'Ubuhinde.
Mwanda nyakumbi za radio zuli Amerika isamina ni Washington DC makirundi no makinyaru wana mashuvora anu kudukulikira na kuri Facebook hamwe no kuri site ya chari yowezi tata kaburungu radio ya chuve oa kaburungu com. Mwanya makuru yo mu karere k'ibiyaga binini Tehere mu Burundi aho inyuma y'imyaka 4 ariko atwara ikindi kiringo cateye impari president Pierre Nkurunziza atangaza kwivyo yari yemereye abarundi nka vyose amaze kubirangura anashimira intambwe igihugu cibo kimaze kugera ko mu kwitunganiza imigambi akemeza ko mu myaka 3 iri imbere kibandanije ku murindi kiriko atamfashanya umva mahanga kizoba kigikeneye ko yavuze ko abantu bakwiye kuba amaso kubera hakiri abagishaka gusubiza igihugu mu ihumbi. Rero je buri kaneza yaciye hirya no hino ijambo yashikirije abarundi n'amakungu.
Mu ijambo rya president Nkurunziza yibukije ko yarahiye mu mabanga yo gutwara kino kiringo cateye impari harabarungitse abantu mabarabara kumugwanya abandi nabo bahawe irwanisho abo yabisa barundi bataye umurongo bakuranye n'abanyamahanga basesa nkuyoze. Ariko nubwo yemeza ko abarundi berekanye kandi banakigendera ubutwari anasigura ko atahose bwose
abansi ba demokrasi barataye wakuba kuzanaho bikora kuri bamwe mu nzego z'umutekano no kwivuna abansi bataye murongo ariko ricaburije ko amatora aba bene murango babona inyuma yishigwaho y'inzego zakomotse mu matora ya 2015 kugeza no munsi urugamba rwo gutsimbataza demokrasi rurabandanya iruhande yabamwe mu barundi bakigendera mu kwaha kw'abakoloni haracibonekeza imigwi y'abampemba zuzuye barazwa ishinga no kwamiza Burundi mu ihumbi nyamara rero baribesha kuko burira tera kumpeshe abarundi ntitucemera kubegerwa ku bwacu ngo dukure ubwatsi kandi ntitugikangwa n'imituragaro kuko turazi ko inkuba atari imana ntitugikangwa n'amahenehene impene zaturuse umugambi ngendekwa ko wo gutsimbataza amahoro n'umutekano warateye intambwe kuko ubugizi bwa nabi bwaragabanutse ku rugero rushimishije abarundi barishira barizanije no muritaga
naho bishira bakizana kizigenza b'abarundi hari ivyo yumva ni mushikira kubijanye n'imyitwarire y'abanyepolitike nkawe yaboniye akagohe
turasaba ko amahiganwa yoba mu mahoro n'umutekano bakirinda guterana amajambo canke gucafuza abo bahiganwa maze uburushijwe abungurundi hanyuma ubusinze asindire bose. Dusaba abanyepolitike kwirinda kubiba urwango bahiganisha imigambi ariko bazekana ko haburana babiri agatsinda umwe. Igihe cy'imyamamazo nikiragera ariko turumva hirya no hino abikinga gahumbezi bakaja kubesha abene gihugu rimwe na rimwe bakaremendaniriza abo badasangiye imigambwe. Turasavye bakurikiza amategeko na kare bavuga ngo uwanka amazimwe abandwa habona.
Inyuma y'imyaka inarahiye bamwe bibaza ko atazosomera induru zivuga president Nkurunziza arishimira intambwe ashikanye ku Burundi mbere asanga mu myaka 3 imbere yatagihindutse yatanifashanya ubuzima bwikeneye.
Twari twashize imbere imigambi nyamukuru itatu amahoro umutekano n'ubutungane kuri bose intwari ibereye ishingiye kuri demokarasi hamwe n'iterambere rirama kandi ridakumira. Iyo migambi yose ni igikorwa cyo guhoza ko ariko si by'imbeshere twarakoze birashimwa bitarakugwa tugiye kubyihwabira muri iyi minsi isigaye imbere y'amatora ibizoba bisigaye navyo bizokogwa nozo dukorera mu ngata kanatsinda abarundi barayamaze ngo nta ufa abimaze. Tukaba twizeye ko mu myaka itarenze itatu tuzokwiba ko ijana ku ijana maze Burundi bwacu bugasubira kwigaba no kwigaburira nk'uko byari imbere y'umuhuzo w'abakoloni.
Umukuru w'igihugu mu ijambo yashikirije abarundi n'amakungu yashimiye abatahunze uko bakira bari bahunze igihugu anasaba abakiri hanze yacu gutahuka gufatikanya n'abasangwa kucubaka. Eroje urika neza Nairobi ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika noneho tujye mu Rwanda nk'umunyamategeko wunganira abanyakenya batatu baregwa icyaha cy'uburiganya no gukoresha inama ku buryo bunyuranyije n'amategeko asaba urukiko kubarekura. Maitre Kayitana Evode avuga ko bafunze mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ni inkuru y'umunyamakuru wacu i Kigali ya Sumita Kaboyi.
Metre Vode Kaitana yaregeye urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro avuga ko nta mpamvu zikomeye zatuma bo yunganira baguma mu munyururu kandi asobanura ko hatubahirijwe ibihe bigenwa n'amategeko byo kuburanisha imanza nk'izi. Metre Kaitana yasobanuye impamvu zigira kuri eshatu yashingiyeho yongera kwitabaza urukiko rwari rwaburanishije kwifatwa n'ifungwa by'agateganyo. Uyu munyamategeko avuga ko abanyakenya yunganira bafashwe bashinjwa ko bateguye amahugurwa adahari ahubwo bagamije kwambura abayitabire. Metre Kaitana avuga ko nyuma y'ibimenyetso babonye byatanzwe na hoteli yari gukorerwamo ayo mahugurwa byagaragaje ko uyu munyakenya Charles Kinusia yishyuye hoteli Radisson Blu amadolari 4,000 akongeraho 200,000 amaze kubona ko abantu babaye benshi. Metre Kaitana yongeyeho ko yanishyuye ikigo kimwe gicunga umutekano mu Rwanda amafaranga asaga 300,000 ngo kizacunga umutekano w'abagombaga kwitabira amahugurwa. Metre Kaitana akasobanura ko kuba barabonye ubukode bwa sari ari ikimenyetso cy'uko ayo mahugurwa yari ahari kandi ateganyijwe. Iyi ngingo n'indi avuga ko ishingiye mu kwica amategeko niyo Metre Kaitana aheraho asaba urukiko gukorwa rikura abo yunganira.
Abafunzwe kugeza ubu bakurikiranwa mu buryo butemewe n'amategeko, bivuze ko banafunzwe mu buryo butemewe n'amategeko. Turabishingira ku ngingo ya 34 paragraph ya 3 ya code de procedure pénale ivuga yuko iyo umuntu yafatiwe mu cyuho agomba gukurikiranwa mu buryo bita mu gifaransa procedure accélérée. Ribu igomba kugeza dossier mu bushinjacyaha mu minsi 3. Ribu yo yatwaye iminsi 5. Ubushinjacyaha bugomba kuregera mu rukiko mu minsi 5 bikimara kubona dosiye bwatwaye iminsi 30 kugira ngo burege, hanyuma n'urukiko rwaregera rukaburanisha mu minsi 15 bikimara kuregerwa. Ubu ngubu urubanza ruteganyijwe mu kwezi kwa 9. Ubu ndumva ni nyuma y'amezi 2 abantu bitwa ko bafatiwe mu cyuho. Itegeko rero rivuga ko mu minsi nka 20 n'ingahe bakagombye kuba baraburanye mu mizi. None utacyari muri tanso ibyo rero bivuze yuko bakurikiranwa mu buryo buteme n'amategeko. Ubushinjacyaha bwanze kuregera procedure accélérée kuko bwashaka ko bakomeza gufungwa igihe kirekire gishoboka.
Uyu munyamategeko agasobanura ko hafunze abantu 4 mu gihe dosiye yari irimo abantu 14, akasobanura ko abandi bantu 10 b'abanyarwanda bari muri iyi dosiye bo bibereye hanze abakurikiranwe bafunzwe n'abanyakenya 3 n'umunyarwanda umwe mu gihe abandi banyarwanda 10 bibereye hanze. Metre Kaitana yavuze ko byoroshye ko abanyarwanda batoroka kuko bajya muri bene wabo hirya no hino mu gihugu mu gihe abanyakenya bo baramutse bafunguye by'agateganyo byabarushya kugira bajya kuko inzandiko zabo z'inzira zafashwe n'urukiko. Uyu munyamategeko yanongeyeho ko ambasade ya Kenya mu Rwanda yemeye kubishingira no kuba yabashyikiriza ubutabera mu gihe bakenewe. Charles Kinusia, umunyakenya uri ku isonga mu baregwa, wavuga ko atagomba gufatwa nk'umutekamutwe kuko yafatiwe mu cyumba cy'amahugurwa ndetse afite n'imfashanyigisho yari agiye kwiyambaza mu guhugura abo yari yahamagaje. Abaregwa bafunze bafashwe mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu ubwo byavugwa ko bari baje amahugurwa yari yitabiriwe n'abantu basaga 200,000 bari biganjemo abakiri bato. Abo bari baje biteguye ko batahana amadolari 197 kuri buri wese. Gusa abaregwa bavuga ko nta n'umwe bari bijeje gutahana amadolari mu ntoki ko ubumenyi bari guhabwa ari bwo bwari bufite ku gaciro. Ubushinjacyaha busaba ko icyifuzo cy'abaregwa cyo gufungurwa by'agateganyo cyateshwa agaciro kuko icyemezo kibafunga by'agateganyo cyafatiwe mu rukiko kikaba cyaranajuririwe mu rukiko rwisumbuye narwo rukemeza ko bakomeza gufungwa by'agateganyo. Umushinjacyaha akavuga ko atumva impamvu urubanza rwagaruwe mu rukiko rwaruciye mbere, agasaba rero umucamanza ko bazagumishaho icyemezo cyafashwe mbere abaregwa bakaguma muri gereza kugeza igihe urubanza ruzatangirira mu mizi. Umukuru w'igihugu yaraherutse kuvuga kuri iki kibazo ubwo yitabiraga inama yamuhuje n'urubyiruko, avuga ko ari ikibazo niba mu Rwanda hari urubyiruko rushobora gushukwa umuntu akarubwira ko ashobora kurukiza maze rukemera. Urukiko ruzafata umwanzuro ku wa 4 w'iki cyumweru. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tugume mu Rwanda kandi nanone mu butabera. Uyu munsi urukiko rw'ubucuruzi i Kigali rwaburanishije urubanza rw'umugore w'umunyarwandakazi uba muri Suède ku ngingo yo kumugurishiriza muri cyamunara imitungo mu buryo butubahirije amategeko nk'uko rero abivuga. Ni inkuru ya Eric bagira ubusa uri Kigali mu Rwanda.
Ikiri kugibwa nk'impaka z'urudaca n'uburenganzira cyangwa procuration bivuga ko bwatanzwe na Madame Josiane Nyiramubyeyi uba muri Suède nk'ikimenyetso ko yemeye ko we n'umugabo we Emmanuel Ruvuguta Nzatunga batije ingwate y'inzu bwana Jean Bosco Karasira ngo abone inguzanyo muri banki y'abaturage y'u Rwanda. Madamu nyiramubyeyi yarahakana ubwo burenganzira akavuga ko ari ikimenyetso Karasira yacuranye n'umugabo we Nzatunga wabaga mu Rwanda kuko ngo abagabo bumva ari ibibyara. Ku rwego rwa mbere urukiko rwemeje ko ubwo burenganzira cyangwa procuracy ari impimbano. Karasira abamwunganira mu mategeko n'abahagarariye banki y'abaturage y'u Rwanda bavuga ko nta bubasha urukiko rwa mbere rwari rufite bwo kwemeza ko iyo nyandiko imuhesha uburenganzira ari impimbano. Bavuga ko hari izindi nzego zagombye kuba zarabyemeje. Ni uburenganzira buvuga ko bwatanzwe na notari wo mu murenge wa Kimihurura mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali mu gihe ingwate yanaterwe mu cyamunara iherereye mu karere ka Kicukiro. Karasira nawe yemera ko procuration yayishyizeho imikono kandi ko yazanywe n'umugabo wa nyiramubyeyi yari we Nzatunga. Aha Karasira abwiye Ijwi rya Amerika ko kubera andi madeni nyiramubyeyi n'umugabo bari babereyemo banki bamusabye ko abakira inguzanyo nk'umuvandimwe wabo kuko bitari kubashobokera kwaka indi nguzanyo hari n'andi batari bakishyuye. Avuga ko bananiwe kwishyura iyo nguzanyo biba ngombwa ko iyo ngwate igurishwa mu cyamunara. Agasanga ari imitwe batetse ku bwumvikane nk'abantu babana bahuriye ku mitungo yabo ngo barebe ko bagaruza ibyaterwe mu cyamunara. Nyiramubyeyi yatsembeye urukiko ku bwo burenganzira bwanditse atabwemera kuko atari mu Rwanda butangwa. Gusa yaba Karasira n'abamwunganira n'uhagarariye banki y'abaturage y'u Rwanda bavuga ko icyo gihe yari mu gihugu kandi ko ahora aza mu gihugu agasubira muri Suwede. Ni procuration bigaragara ko yanditswe ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 9 2016. Urukiko rw'ubucuruzi rwa mwatsi impapuro ze z'inzira maze rusanga umunsi procuration yandikiweho nyiramubyeyi yari mu Rwanda. Umucamanza mu kwerekana ukuri yasabye abari mu rukiko guhanahana passport ya nyiramubyeyi maze basanga koko yari mu Rwanda icyo gihe. Gusa nimero za passport zanditse kuri procuration zo ntizihura n'iziri muri passport nyirizina. Abamwunganira bavuze ko kuba yari mu Rwanda bitavuze ko yaba yaratanze iyo procuration. Basaba ko umucamanza yashingira ku cyemezo cy'urukiko rwa mbere cyemeje ko nta ruhare yagize mu itangwa ry'iyo procuration. Umucamanza ariko yabashwishurije maze avuga ko nta tegeko rimuhatira gukurikiza icyemezo cy'umucamanza wa mbere, ari nayo mpamvu urubanza rwaje mu bujurire. Byabaye ngombwa ko umucamanza bazanyira mu byeyi niba igihe iyo procuration yo gutiza bugwati inzu yabo itangwa yaba hari ibibazo yarafitanye n'umugabo we Nzatunga. Uyu mugore yabwiye urukiko ko yarafitanye na Nzatunga ibibazo byo gushaka gutana mu mategeko kandi ko na n'ubu burumwa bukwe. Umucamanza yamusabye kubigaragariza ibimenyetso. Asubiranye ijambo Karasira yifashishije telefone ye ngendanwa yagaragaje ko nyiramubyeyi yabeshya. Yavuze ko ku itariki ya 29 z'ukwa karindwi uyu mwaka nyiramubyeyi yatanze ubutumire avuga ko agiye kwizihiza isabukuru y'imyaka 20 amaranye n'umugabo we Nzatunga. Yashatse kugaragaza mu majwi n'amashusho ko nyiramubyeyi n'umugabo we bishimiye ibyo birori maze mu cyumba cy'urukiko uhereye ku mucamanza hazamuka ibitwenge kuko n'urubanza rwakunze kurangwamo amatiku no gushaka kwinjirana mu buzima bwite bwa buri umwe ku mpande zombi. Umucamanza mu bihe bitandukanye yibutsaga ababuranyi bombi ko ikigendere watari ukuzamura amatiku mu rukiko ahubwo ko ari ukuburanisha ibimenyetso hakazamenyekana ukuri ku kiburanwa. Nyiramubyeyi yemeye koko ko uwo munsi wabayeho we n'umugabo we bishimira ko bamaze imyaka 20 babana, gusa ngo byabaye nyuma y'uko imiryango ibicaje ikabahanura ikababuza gutandukana. Bamwe mu banyamategeko bari muri urubanza bavuze ko basanga uru rubanza rugiye kuzasiga amakimbirane akomeye muri iyi miryango, bakabagira inama yo kwicara bagakemura ibibazo mu nzira z'ibiganiraho kwirwa basiragira mu nkiko. Mu guhosha izi mpaka z'umunsi yisunze ingingo z'amategeko, umucamanza yibukije nyiramubyeyi n'abamwunganira ko bashobora kuregera iyo procuration bavuga ko yahimbwe cyangwa se bagahitamo urubanza rukazaburanishwa procuration ikazafatwa icyemezo mu guca urubanza. Amakuru Ijwi rya Amerika yahawe na nyiramubyeyi yaremeza ko umugabo we mu bihe bitandukanye yakunze kuba mu Rwanda akora ubucuruzi kuko ngo mu Burayi hari haramunaniye. Uyu uvugwaho kwibeta umugore we agafatanya na mubyara we Karasira bagacura uburenganzira butanga ingwate y'inzu asangiye n'umugore we, ubu ngo ari i Burayi ni nawe uri kwita ku bana batandatu yabyaranye na nyiramubyeyi. Umugore we akomeje kuburana imitungo yarangije kugurishwa mu cyamunara. Karasira abamwunganira n'abahagarariye banki y'abaturage y'u Rwanda bagakomeza gushimangira ko ari icyo bita imitwe umugabo n'umugore bacuze ku bwumvikane ngo barebe ko bagaruza inzu yabo yaterwe mu cyamunara. Umucamanza yategetse ko imikono igaragara kuri procuration ivuga ko ari ya nyiramubyeyi niyo yasinye mbere niyo yasinye nyuma yaho bayijyana muri laboratwari abahanga bakayipima bakazagaragaza ukuri ku bivuga urubanza rukazabona gukomeza. Iburanishirize zakomeza ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa 9. Ehe, bagira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali.
Urakoze Eric kuri iyo nkuru. Mu Burundi umugwi Seni, umugwi w'igihugu ujejwe gutegura amatora, uhamagarira abarongoye imigambwe gutanga umwidondoro w'abantu batatu umugambwe umwe umwe wese wifuza ko botoramwo abagize imigwi y'intara izo bijejwe amatora yo mu mwaka 2020 kukamo nako umukuru w'umugwi Seni mu nama muhuje kuri uno wa kabiri n'abarongoye imigambwe na baburamatari b'intara. Ni inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika ibifashijwe n'abanywanyi baryo mu Burundi, mushikizwa na Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
abahamagarirwa gutanga amadosiye mu Gwiseni kugira bazoje mu migwi y'intari jejwe amatora basabwa kuba bakwije ibintu bitanu bizofatirwa ko muri ivyo harimo kuba ofisi uburambe mu bijanye no gukurikiranira hafa amatora ivyo bamwe mu banyamigambwe bavuga ko koba ari gukumira abashaka muri politiki umushinga mateka nowe Mbonigawa yari yaserukiye umugambwe senere muri iyo nama ari muri abo afisi cha saba indongozi z'umugwi ujejwe amatora ku rwego rw'igihugu
rero umugambwe ashaka kugika abantu ubu burambe buri ko burasabwa ugasanganywa ofisi kikaba ikintu gituma badashobora gufatirwa ko jere na rikonsaba yuko hogumizwa ibi bitatu bya mbere kuvuga hakajaho hagasabwa iyi CV n'iyi kopi ya diplome hamwe n'iyi fotokopi ya carte nationale d'identité bitatu kandi je kuvuga ndibona bikwiye ibindi bibiri bitavyihoza
indongozi z'umugwiseni ziratahura imyitwarariko y'abamwe mu banyapolitike mu bijanye n'ishyirwaho ry'iyo migwi ijejwe amatora mu ntara icegera c'umukuru w'umugwiseni mufasoni Annonciata Niyonkuru avuga ko abafise uburambe mu byo gutunganya amatora batokwigizwa inyuma
Maitre Noe nawe yavuze ibijanye n'uburambe ibijanye n'uburambe nuko muri seni iyo hageze amatora hari gihe biba ngombwa ko abari basanzwe abarikora bereka nk'abandi nk'akarori sivyo ntitwashijemo yuko utazo bafite icyo cyitwa uburambe yoba yarakoze mu by'amatora n'abashyizemo ikritere yo kumwerimina kubera mwebwe ndazi neza Maitre Noe umugambwe iwanyu cyangwa ahandi n'abandi murafite abigeze kubikora mugabe ari mu yandi mabanga cyangwa akaba ahandi muratunganya urutonde nk'uko mubyiyumvira murakira gushyiraho abantu mubona ko ari abantu botunganya ibikorwa neza
abarongoye imigambwe kandi barafise amakenga ku kuntu abazotanga amadosiye bazotogwa bafatiye kuri kahise bagashikiriza ko hari imigambwe usanga yiharije abagize imigwi ijejwe amatora mu ntara no mu makomine Ninahazwe Godeliev yari yaserukiye umugambwe CNDD-FDD muri iyo nama agasaba umugwiseni kuzoshiraho imigwi ihurikiyemwo imigambwe myinshi
urumva yuko hagenda haraba imyidogo henshi bati abanaba nibo usanga bari mu masezi cyangwa mu masezi ariko hariho icyo novuga le critère simple umuntu yokorera ko kugira ngo ibi byose bibabwire mwaduhaye nk'igitigiri cy'abagize sepi muti ni igitigiri cy'amakomine ukongera ko nka babiri rero muri iki gihe kubashyiraho muraba ni uko abantu bose abakorera muri iyo ntara baserukiye imigambi yose ikorera muri iyo ntara iserukiye ndatanga nk'akarorero dufate nk'intara ibirimo nk'ikomine indwi ni ukuvuga yuko haba hakenewemo abantu icenda bagize sepi nimubandagura rero yuko imigambi ikorera muri iyo ntara iserukiye muvuge muti turafashe twitse ntihagire umugambi uronka babiri hari n'undi mugambi utararonka usanzwe ukorera muri iyo ntara ivyo biratuma abatransparance kuko twese twifuje ko amatora agenda neza
umugwiseni wakira neza ibisabwa n'abanyamigambwe kugira amatora mwaka 2020 azogende neza Petero Karaveri Kazise arongoye umugwiseni arahumuriza abafite amakenga
batanze ibyumviro byinshi kandi byiza hariho abatanze amakenga kandi hariho n'abatanze n'inyishu muri bongera ngo hari wavuze ati ni kuvuga nko mu ntara ntabwo umugambwe woronka nk'abantu babiri iyindi migambwe itararonka murumva nk'icyo ni interano ikomeye cyane tuzoja dukorera ko ni kuvuga yuko umutima twabonye nuko bose bagomba kubaronka ikibanza mugabo nkuko mubizi ibibanza muri sepi n'ibikeye bibaye bikeye rero bazoronka bike cyangwa kumbure badashoboye kuronka baronke muri sesi hamwe mu makomini mugabo gikuru nuko hariho umutima w'ugusabikanya kandi benshi cyangwa bose babyumva gutyo gero nibyo twashaka kubona kandi twari twizeye ko badushikira kugira ngo natwebwe dukore tugononokewe tuzi yuko dukora nk'uko abandi bene gihugu abanyamigambwe cyangwa abari mu ntwaro twiyumvira cyo kimwe
abifuza kujya mu mugwi sepi ijejwe amatora mu ntara basabwa gushikana amadosiye yabo mu mugwi ujejwe amatora ku rwego rw'igihugu hagati y'amagenekezi ya 2026 mu kwezi kw'icyenda kuza urutonde rw'abazaba bagize iyo migwi ijejwe amatora mu ntara ukazoshigwa ahabona kugenekerezo rya mbere ukwezi kwa 10 uno mwaka wa 2019
iyi rero yari inkuru ya Radio Ijwi rya Amerika ibifashijwemo n'abanywanyi bayo mu Burundi ushikirizwe na Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda amakuru twatu bafite n'ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika n'ibigarukiye dushimire engineer Kale yadufashe mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fasil Gabriel wetefejeje kwegeranya ibiganiro bihagarariye Frederic Nkundikije kuri mikoma ikumenaje Fidenio Ngabo
na Thomas Kamirindi murakoze cyane murakarama.